Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Muri beneza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatatu itariki 13 y'ukwezi kw'12 umwaka w'2015 muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Umuntu wese aza kubahiriza imbibi z'Uburundi mu gihe boza barenganya izo ngingo bazo bateye igihugu, umurundi wese azohaguruka abahwanye niko bimeze. Iyo ndizo ngingo getewe kandi tuzobivuna.
Uyo ni President Pierre Nkurunziza mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ari mu gisagara ca Gitega. Akaba yavuze ku bibazo bitandukanye birimwo ku Burundi buzokwivuna mu gihe ishirahamwe rya Afrika ryorungika inteko leta y'u Burundi idatanze uburenganzira. Iyi nkuru co kimwe n'andi makuru twateguriye arimo amatora mu gihugu ca Republika ya Central Africa turazibashikiriza mu kanya kari imbere. Makuru avugwa hirya no hino, dutangure ku nkuru ivugwa mu Burundi. Ishyirahamwe rya Afrika ryagabishije ko rishobora gufatira ibihano imirwi irwanira ubutegetsi mu Burundi mu gihe itoja mu biganiro vy'amahoro bitekanijwe mu kwezi kwa mbere mu iki gihe. Kandi iryo shyirahamwe ribandanya gusaba ko iyo mirwi itora inyishu z'ibibazo vyayo kugira ngo ubwicanyi buhagarare mu Burundi. Umukuru w'ishyirahamwe rya Afrika Nkosazama Dlamini Zuma yavuze ko ibihano bishobora gufatirwa abantu bose bashobora kubangamira ibiganiro vy'amahoro, harimo imirwi yitwaje ibigwanisho canke abantu bose batazoba bariko barakorana n'umuhuza muri ivyo biganiro. Bitekanijwe ko intumwa ziserukira leta y'u Burundi hamwe n'iziserukira imirwi itavuga rumwe na leta zihurira mu gisagara ca Arusha mu gihugu ca Tanzania kwigenekezo rya gatandatu ry'ukwezi kwa mbere muri mwaka buca utangura, kugira ngo baganire ku buryo bwo guhagarika indyane za politike zatanguye mu mpera z'ukwezi kwa kane. Nyamara leta y'u Burundi hamwe n'abatavuga rumwe nayo bahuriye mu gihugu cu Uganda ku munsi wa mbere ntibahuza ku vyerekeye ukuntu ikibazo co mu Burundi cotorerwa umuti. Kandi leta y'u Burundi yari yamirije icemezo c'ishirahamwe rya Afrika co kurungika mu Burundi inteko 2005 zoba zijejwe gukingira abasivile. Uyu munsi kuwa gatatu, Perezida Pierre Nkurunziza yavuze ko mu gihe izo nteko zoshika mu Burundi ata burenganzira zahawe ari nkuko igihugu kizoba gitewe, kandi azocafata ingingo zikenewe. Yavuze ko ibihugu byose bitegerezwa kubahiriza imbibe z'igihugu. Ku munsi wa mbere icegera c'umuvugizi wa Perezida Burundi Jean-Claude Karerwa yabwiye amenyesha makuru ku inteko zicungera umutekano zizofatwa nk'inteko zije gutera igihugu no kucigarurira. Erastus Mwenda icegera c'umukuru w'ishyirahamwe rya Afrika ku munsi wa mbere yavuze ko ishyirahamwe rya Afrika ridashobora kuguma rireze amaboko mu gihe igihugu cy'u Burundi kito kwishyura ku mugambi wo kurungika inteko mu Burundi. Mu gihe umutekano ngo wobandanya gutosekara, ishyirahamwe rya Afrika hamwe n'amakungu nti ngo ntizoshobora kuguma bireze amaboko ngo kuko ihonyabwoko rishobora kwaduka. Muri ko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risamanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Igihugu cya Republika ya Central Africa cyatunganije amatora uyu munsi ku wa gatatu. Inyuma yaho ayo matora yari yasibijwe abantu bihweza ibintu n'ibindi bavuga ko ayo matora ashobora kurangiza indyane zifatiye ku madini zatanguye inyuma ya kudeta mu mwaka w'2013. Ayo matora yatunganijwe umunsi kwa gatatu yari yatekanijwe ku igenekezo rya 17 ry'ukwezi kwa 12. Yamara bajejwe gutunganya amatora baciye bayunguruza kuko bari bakeneye umwanya wo gukemura ingorane zijanye n'ibikoresho bari bafise. Umutekano warucungewe cyane, kandi inteko zijeje gucungera umutekano zari zarungitswe mu bibanza bikomakomeye mu gihe abasirikare bajejwe gucungera umutekano 300 bari barungitswe gucungera rwa mukuru. Abapolisi n'abajandarume nabo bakaba bari barungitswe mu gihugu hagati. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon yarateye akamo abanyapolitiki bo ku mpande zose mu gihugu cya Republika ya Central Africa, akabasaba gukora ibikenewe byose kugira ngo ayo matora abe mu mutekano no mu mahoro no ku mugaragaro. Vyabitekanijwe ko abanyagihugu 1,800,000 bitabaye matora, aho abategetsi 30 bariko barahiganira ikibanza c'umukuru w'igihugu mu gihe abandi isinzi bariko barahiganira ibibanza vy'abashinga mateka. Muri abo bategetsi bariko barahiganira ikibanza c'umukuru w'igihugu harimo abategetsi babiri bigeze kurangura amabanga y'umushikiranganji wa mbere, abo nabo akaba ari Martin Zigere hamwe na Georges Dologere. amakuru atangazwa avuga kwa abategetsi bafise amahirwe menshi yo gutsinda ayo matora kwigenekezo rya 13 cy'ukwezi kwa 12 abanyagihugu bangana n'ibice 93% baratoye ibwirizwa shingiro rivuga ku mukuru w'igihugu atwara ibiringo bibiri gusa ikiringo kimwe kikaba gifise imyaka 5 iryo shirahamwe iryo bwirizwa shingiro riragabanya kandi ubasha bw'abasirikare kandi riraha umwidegemvyo amadini ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho impunzi HCR vyatangaje ko abimukira barenga umuriyoni bajabutse ibahari bakimukira mu bihugu by'i Buraya kuva mu mwaka w'2015 mu mwaka w'2014 abimukira binjiye mu bihugu by'i Buraya bangana n'ibihumbi 216,000 ibiro HCR uyu munsi ku wa gatatu byatangaje ko ibice 80% b'izo mpunzi no kuvuga umuriyoni umwe n'amajana 573 bahungiye mu gihugu c'Ubugereki aho benshi bagiye mu kazinga kitwa Lesbos abimukira barenga 284 muri abo bahungiye mu gihugu c'Ubugereki bavuye mu gihugu ca Turkiya abandi bimukira nka bose basigaye barajabutse uruzi Mediterane bavuye mu gihugu ca Libya bahungira mu gihugu c'Ubutaliyano ibiro HCR bivuga ku gice cizo mpunzi ziriko zihunga ingwano yo mu gihugu ca Syria mu gihe ibice 21% bavuye mu gihugu ca Afghanistan tubibutse inshuti mwese ko nuko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Inyuma y'iminsi myinshi adatanga ikiganiro ku bamenyesha makuru, Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yashize ahabona aho ahagaze ku bibazo bihanze Urundi. Inkuru twateguriye na mugenzi wacu Fidele Nsabimana.
Inyuma y'iminsi yari haciye atakintu atangariza abanyamakuru, Perezida Nkurunziza yashize ahabona yereka Abarundi n'abatuye ku isi aho Burundi buhagaze ku bibazo bivugwa mu gihugu arongoye. Yishura ikibazo cy'umunyamakuru ku bijyanye n'uko umuryango wa Afurika ushobora kurungika ingabo zicungera amahoro n'umutekano zingana n'5,000 mu gihe cya vuba. Perezida Nkurunziza yavuze ko Uburundi ari igihugu cikukiye kandi ko imipaka yabwo itagomba kuvogerwa. Perezida Nkurunziza ntajya umunwa avuga ko izo ngabo mpuzamakungu mu gihe zovogera imbibe z'u Burundi leta y'u Burundi itavyemeye Uburundi buzoca bwivuna.
Uburundi igihugu cikukiye kandi na muri ya ngingo yafatwa n'ishamuza makungu oni ingingo zafashwe ntabwo zemeza yuko ari inteko ziza mu Burundi kandi ushobora kuzana inteko mu gihugu kanama kanije umutekano k'ishamuza makungu oni katavyemeye. Ku bw'ivyo muri iryo tangazo bashikirije iyo ngingo bashikirije bavuze neza yuko amakungu batakubahiriza ubwigenge ukwikukira ku Burundi kandi batakubahiriza imbibe z'u Burundi. Umuntu wese ataza kubahiriza imbibe z'u Burundi mu gihe boza barenganya izo ngingo bazo bateye igihugu umurundi wese azohaguruka abagwanya.
Perezida Nkurunziza yashimanga igisubizo ciwe asobanura ivy'ingingo y'umuryango wa Afurika wunze ubumwe usigura ku bijanye no kurungika ingabo gutabara mu kindi gihugu. Yagize ati
ikwemeza iyo ndizo igihugu gitewe kandi tuzobivuna mbega wisunze amategeko mpuzamakungu n'iryari hazi intego. Ubwa mbere hazi intego mu gihe leta zisabye, leta ntiyazisabye na n'ubwishwa n'inama urumva yuko ari mu gapfungu. Ubugira kabiri kugira ngo intego ziza nta leta ibiriho kujya kuri Somalia na Centrafrique nta leta ibihari. Ubugira gatatu ni igihe haba hariho abantu bashambiranye kandi bumvikanye amasezerano y'uko bakeneye babafasha. Mu Burundi haba bashambiranye ahubwo abahari kuko tuvise ikibazo cy'umutekano, si ikibazo cya politiki cyaravuye mu nzira amatora yaraheze, si ikibazo cy'ubwoko nta moko ariko aragwana mu Burundi. Murumva rero yuko kino gihe tugezemo mu Burundi abashambiranye ntabagize amasezerano ngo baje hamwe ngo basabe inteko ngo zize byabaye. Ibyo ni ibintu bitatu bitaza kuba bitunganyijwe kugira ngo inteko zize. Ibyo rero ntari hari.
Perezida Nkurunziza yavuze no ku biganiro byatangujwe mu gihugu cy'u Buganda kuri indwi y'uwa wa mbere turimo. Yasobanuye ko ibyo biganiro byatangujwe nabi kuko bahamagaye abashatse guhirika ubutegetsi ngo baganire na leta yitorewe n'abanyagihugu. Kubwiwe imigambwe itavuga rumwe na leta iri mu Burundi naho bamwe mu bayoboye bahunze ari uko bakoze ivyaha mu Burundi, ahubwo asaba ko bafata bakabashira imbere y'ubucamanza.
Isikwereza yuko nta mugambwe n'umwe
uzwi n'amategeko ukorera hanze wemewe n'amategeko. Imigambi y'ubutegetsi n'imigambi itari ku butegetsi ikoreretse ngambo ni bisigura yuko umuntu umugambi agize amakosa akabasha kuba umugambi uri hanze y'imbunda uri hanze y'ubuzima. Nicyo kiba tuba yuko rero ibiganiro byose twatunga burya buje ibiganiro buzohuza abantu bose.
Ku bijyanye n'umubano mpuzamakungu, Perezida Nkurunziza naho nyine yawuvuzeho uhereye mu karere k'ibiyaga binini, hari amakuru yari amaze iminsi ivugwa ko umubano w'u Burundi n'u Rwanda wo butameze neza. Perezida Nkurunziza yasobanuye ko atangoranya afitanye na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ku kibazo cy'amaradiyo yasambuwe, Nkurunziza avuga ko amaradiyo yigenga akiri menshi asamirana mu Burundi ayononywe nayo bene bazokwitura bashatse guhirika ku butegetsi, kuko igihe yaturigwa nibo bari ku butegetsi kuko bari basenye inzego. Ku munyamakuru yabajije ikibazo cy'uko umukuru wa Etat Major y'igisirikare cy'u Burundi yorenguka mu bashatse gusenya inzego, kuko bamwe muri bo bavuze ko atakintu bashobora kubwira sentare atabonetse, maze Nkurunziza avuga ko abo bamushaka ari amayeri. Uretse icyo kibazo cy'imanza za hafi, hari umunyamakuru yagombye kumenya aho leta ya Perezida Nkurunziza yo bigejeje urubanza rw'uwahoze ari Perezida w'u Burundi yagandaguwe Melchior Ndadaye Rugezi. Perezida Nkurunziza yasobanuye ko hari imanza usanga zigoye guca, maze amenyesha ko atari mu Burundi gusa, ariko hari n'ibihugu biteye imbere usanga imanza zaradindiye. Acatanga akarorero ku rubanza rwa Perezida Kennedy yahora atwara Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ko n'ubu rutaracika. Ico kiganiro co guheraheza umwaka Perezida Nkurunziza yagiranye n'abamenyesha makuru catanguye igihe c'isaha imwe zo mu gitondo kirangira isaha zine zo ku musasi. Hari haje abamenyesha makuru bo ngaha mu Burundi bakora ibinyamakuru bitandukanye bashika 50, hari n'abavugizi b'inzego z'igihugu zitandukanye, ariko abo bose nta jambo bafashe. Ibibazo byose byasubijwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Fidel D'Antoine Sabimana, Igitega, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya ariko turabandanya tubashikirize ayandi makuru ikadutandukire mu Rwanda, naho aho uyu munsi kwa gatatu sentare nkuru yaciriye igihano Pasteur Jean Uwinkindi cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose yagirizwa ibyaha bya genocide ryabaye mu Rwanda mu 1994 yarungitswe kuburanira mu Rwanda na sentare yarusha kuva mu mwaka 2012 ibyaha byose yagirizwa arabihakana. Iyi nkuru twayiteguriye na mugenzi wacu Eric Bagiruza.
Byibura igihe kitangana n'isaha n'icy'umucamanza yafashe asoma imyanzuro y'urubanza Pasteur Jean Uwinkindi aburanamo n'ubushinjacyaha ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu. N'isomwa ryabaye uregwa atumbereye umucamanza mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa, amataratara mu maso ahumbye agacya akanyuzamo akandika. Ubushinjacyaha burega Pasteur Jean Uwinkindi ibyaha bikubiye mu bikorwa byo gushyiraho amabariyeri yicirwaga Abatutsi mu cyahoze ari Komine Kanzenze muri 1994 mu karere ka Bugesera y'ubu, gutanga amabwiriza ku basirikare no ku basivile yo kwica Abatutsi. Amwe mu magambo batanga buhamya ubushinjacyaha bavuga ko yavuzwe na Pasteur Jean Uwinkindi yabaye intandaro y'ubwicanyi, kwitabira no kuyobora ibitero byahitanye Abatutsi ahantu hatandukanye muri Kanzenze, kwitabira amanama yo gutegura ubwicanyi no guteka inka z'Abatutsi zasahurwaga ziribwa n'abajyaga mu bitero by'ubwicanyi muri genocide nk'igihembo. Ubushinjacyaha buvuga ko Pasteur Jean Uwinkindi yari afite ubushobozi bwo kuba yari buhagarike ubwicanyi, kandi nk'umuntu wari umukozi w'Imana yashoboraga kugira icyo akora mu gace yarayoboye mitorero ADEPR Kayenzi. Pasteur Jean Uwinkindi n'ubwunganizi baburana bahakana ibyaha uko byakabaye, bavuga ko nta bubasha yari afite bwo guhagarika ubwicanyi. Urukiko rwasesenguye imiburanire ku mpande zombi ruvuga ko ibivugwa n'abatanga bo mu bushinjacyaha bifite ireme, kandi ko uretse guhakana ibyaha gusa ku ruhande rw'iregura nta bimenyetso rutanga bivuguruza ibirego by'ubushinjacyaha. Mu busesenguzi bwarwo urukiko ruvuga ko mu kwezi kwa kane n'ukwa gatanu muri 1994 Pasteur Jean Uwinkindi yitwaraga nk'umuyobozi kandi ko amabwiriza yatanze yo kwica yubahirijwe. Nubwo mbere ya Jenoside yaranzwe n'ibikorwa bifitiye igihugu akamaro, nibikuraho ko Pasteur Jean Uwinkindi yakoze ibyaha bya Jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu. Ayo namwe mu magambo y'umucamanza. Ku cyaha cya Jenoside umucamanza yavuze ko Pasteur Jean Uwinkindi yabeshye Abatutsi bamuhungiyeho ko batari abanzi kugira ngo akunda begeranye bagwire bazabone kwicwa, bityo ko ibyo n'ibindi bigaragaza ko uregwa yari afite umugambi wihariye wo kwica Abatutsi. Yavuze ko ibyaha yakoze byagize ingaruka zikomeye ku muryango nyarwanda, ko mu magambo y'umucamanza nk'umukozi w'Imana ho kwita ku bari bamuhungiyeho bamwizeye, Pasteur Jean Uwinkindi yafashe ya mbere mu gukora ibihabanye nabyo. Yanzura ko nta mpamvu nyoroshya cyaha naho ku cyaha cyo kurimbura imbaga nk'icyaha kibasiye inyokomuntu muri 1994. Umucamanza avuga ko kigaragarira mu bitero byibasira imbaga kandi ko Uwinkindi ubwe yagabye ibitero simusiga ku hantu hatandukanye muri komine Kanzenze bihitana Abatutsi. Nyuma yo kumuhamya ibyaha byombi, umucamanza yavuze ko bigize impurane y'ibyaha mbonezamugambi. Icyaha cyo kurimbura ubwacyo gihanishwa igifungo cya burundu y'umwihariko. Ariko kuba kuri izi manza za Jenoside zituruka hanze ziza mu Rwanda, amategeko adateganya icyo gihano. Umucamanza yahanishije Pasteur Jean Uwinkindi guhera mu buroko. Yamusoneye igarama ry'urubanza ryo kubaburana afunze. Igisa no kutishimira ibihano by'umucamanza, Pasteur Jean Uwinkindi mu cyumba kiburanisha yamanitse ikiganza hejuru ashaka kujurira ariko umucamanza Madame Alice Rurisa amubwira ko iburanisha ryarangiye. Pasteur Jean Uwinkindi yavugaga ko afite impamvu eshanu zikomeye. Yashakaga kubwira umucamanza ko yazirengagije amucira urubanza. Ibyo umucamanza yabyimye agaciro. Madame Alice Rurisa yabwiye Pasteur Jean Uwinkindi ko niba yifuza kubivuga ategereza inteko iburanisha ikava mu cyumba kiburanisha, akabona kubivuga cyangwa se akazabivugira mu rukiko azajuririramo. Yabwiye umwanditsi kwandika ko Pasteur ajuriye. Uru ni urubanza rwari rumaze imyaka isatira itatu rutangiye kuburanishwa mu mizi. Ni rumwe kandi mu manza Leta y'u Rwanda ivuga ko zayihenze. Uru rwashyamiranyije Leta n'abanyamategeko babiri bunganiraga Pasteur Jean Uwinkindi birangira Maître Gatera Gashabana na mugenzi we Maître Jean Baptiste Niyibizi baruretse kubera ikibazo cy'amafaranga. Pasteur Jean Uwinkindi bamukatiye ibihano asa n'utaburanaga. Yavugaga ko ibyaha ashinjwa azabyireguraho igihe azabona ubwunganizi. Maître Joseph Ngabonziza yagenewe mu nyungu z'ubutabera nta na rimwe bigeze bumvikana. Yatubwiye ko kuva uwo yunganira yajuriye, igihe cyose azaba atarabona undi mwunganizi azakomeza kumwunganira nk'uko amategeko abiteganya. Yirinze kugira byinshi avuga ku bihano by'umucamanza atarabona kopi y'urubanza igaragaza ibyo yashingiyeho agena ibihano. Ariko yavuze ko kuba Pasteur Jean Uwinkindi atarigeze yumvikana n'ubwunganizi ishobora kuba imwe mu mpamvu zo kutabona icyo yise ubutabera bunoze. Uru ni urubanza kandi urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwarusha rwohereje uregwa rudakuraho ijisho umunsi ku wundi. Umwe mu bakozi b'uru rukiko yavuze ko ntacyo yatangaza ataritarana n'umusemuzi ngo amenye imyanzuro y'urubanza. Ku gihano cya burundu cyo yavuze ko hamwe n'ibyaha ariko amategeko y'u Rwanda biteganya. Iki gihano cyo gufunga ubuzima bwe bwose urukiko rwahanishije Pasteur Jean Uwinkindi n'ubusanzwe n'icy'ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwari bwamusabiye. Pasteur Jean Uwinkindi w'imyaka 64 y'amavuko yafatiwe mu gihugu cya Uganda muri 2010 yoherejwe mu mwaka wa 2012 n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwarusha kuburanira mu Rwanda ibyaha bidasaza kandi bikomeye bya Jenoside. Pasteur Jean Uwinkindi abaye umuntu wa kabiri uhamwe n'ibyaha bya Jenoside mu boherejwe kuburanira mu Rwanda nyuma ya mugenzi we Bwana Charles Bandura waturutse muri Norvège wahanishijwe muri uyu mwaka igihano cyo gufungwa imyaka 30. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric. Kuva muri mwaka uca utanguraho mu 2016 ucanje ujejwe indero n'inyigisho mu Rwanda ubuze utangura kwinjiza muri programme inyigisho ibijanye n'ubuzima hamwe n'irondoka. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Asumta Kawoye.
Imibare yashyizwe hanze na Minisiteri y'Ubuzima mu ibaruri. Iyo Minisiteri ikora buri myaka itanu igaragaza ko abana b'abakobwa bari hagati y'imyaka 15 na 19 bangana 6% batwaye inda zitifujwe. Ubwo bari mu nama nyunguranabitekerezo yahuje abagize inteko ishinga amategeko baharanira imibereho y'abaturage n'iterambere ndetse na za minisiteri zinyuranye n'abanyeshuri bahagarariye abandi baturutse muri kaminuza zo mu Rwanda, basanze ikibazo cy'ubukene, kwifuza ibyo batabasha guhabwa n'ababyeyi ku ruhande rw'urubyiruko, gutinya kuvuga ku bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere bifatiye iya mbere mu bituma abana benshi baterwa inda ndetse bakanduzwa na virusi itera SIDA. Depite Nkoranyi Theobari yasobanuriye bagenzi be ibibazo yasanganye abanyeshuri mu ngendo bakuye hirya no hino mu gihugu.
Ikibazo dufite ubu ngubu ku bana batwita, nubwo bavuze n'abariya baduhaye biriya bigano ko harimo ubukene ibiki byose, ahubwo harimo na edikasiyo n'abarimu kugeza ubu ngubu ababitinyuka ni bake. Abanyeshuri twaganira batubwiye ati twebwe harabiga muri privé hano makumyabiri kwijana barihirwa n'abandi bantu bo hanze ababyeyi batabifitemo uruhare tuwo muntu ukurihira akakwishingira akakurira imyaka itatu imyaka ine muri kaminuza icyo yakubwira atagukoresha cyaba ari ikihe niba dufite umubare mwinshi w'abana biga muri secondaire tugashaka kujya muri university tudafite iyo capacity banumye tumuzatukorera advocacy icyo kintu bajye bagitekerezaho
abakora mu miryango itari ya leta ariko yita ku bikorwa byo gukangura abaturage kuringaniza imbyaro bavuga ko ntacyo amasomo yamara mu gihe agihabwa gusa abana b'abakobwa madam Masira Nibigira ukora mu muryango Rwanda Women Network asanga inyigisho zigendanye n'ubuzima bw'imyororokere sikwiye guhabwa n'abagabo ndetse n'abana b'abahungu uyu mutegarugora navuga ko izi gahunda zifasha abantu mu kuboneza urubyaro zidakwiye kwishyuzwa ko muri iki gihe aho zatangiye kwishyurwa na Minisiteri y'Ubuzima byagaragaye ko benshi basigaye bazitinya kubera kubura amikoro ahagije
hari ikintu cyatangiye ubucyo kwishyuza ziriya serivisi zo kuboneza urubyaro kumubwira ngo ajye kwa muganga ahaguruke afate urugendo ajye kwa muganga byari ikibazo noneho hajemo kubyishyuza wasanga hajemo kubyishyuza ba bandi batari capable na mituweli urabibona ko bikiri ikibazo kugira ngo bayishyure bose turasaba rero ministeri y'umuryango n'uburinganire ko yazakorana na ministante icyo kintu bakakigaho bakareba uburyo iyo service yasubira koroshwa kuko nimba hari ibibazo igihugu gifite n'uburumbuke bw'abanyarwanda buracyari hejuru
urubyiruko rurasaba ko ibigendanye n'ubuzima bw'imyororokere byava mu bwiru bigashyirwa hanze abanyeshuri bakamenya amakuru ku buzima bwabo bitabaruhije umwe mu bana b'abakobwa biga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye yabwijwe rya Amerika ingorane bagenzi be batwara inda ku mashuri bahura nazo
ingorane ziboneka amazo ni nyinshi kugera zanda zitateguwe zigatuma abanyeshuri bava mu mashuri abakobwa by'umwihariko abenshi bazitwara batabona ubushobozi bwo kwiyitaho ndetse no kwita ku bana babo hakabamo n'izindi ngaruka z'uko performance mu mashuri ibiragabanuka
Ministeri y'uburezi ivuga ko mu ntangiriro y'umwaka utaha 2016 mu nteganyanyigisho ivuguruye hashyizwemo amasaha menshi yo kwigisha abanyeshuri bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ministre Musafiri Papiasi yabwiye Inteko Ishinga Amategeko ko ayo masomo azabagendanye na buri kiciro umunyeshuri azabagezemo.
Ni ukumenya iba ari abanyeshuri bari mu mashuri abanza. Ese ibyo baganiriza ibyo bigisha ni ibiki bijyanye n'ikigero cyo barimo? Ari muri za kaminuza abenshi baba bamaze kugera no mu myaka y'ubukure. Nabantu babemerewe nabandi babamaze no kugera mu gihe bashinga n'ingo zabo abo nabo ureba icyo uwaganiriza n'icyo ubigisha icyo wabwira icyo ari cyo
kwigisha abanyeshuri by'ubuzima bw'imyororokere ntibihagije nk'uko byasobanuwe n'abayobozi banyuranye mu gihe cyose ababyeyi batazagira uruhare mu kubwiza abana babo kuri ibigendanye n'ubuzima bw'imyororokere asumta kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Ibidashize byasigiye cy'urubyiruko. Uburubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro twabateguriye birabandanya.
Ikigazo cyawe gihora kuri nge abamarayika bahora banikije izina ryange ryanditse ku mutima wawe
ako na kiririmbo kacuranzwe na Gabi kabakaba kitwa amahoro
mora nibaza icyatumye ngunda ngangazwa n'ineza n'ubunungirira ikigazo cyawe gihora kuri nge abamarayika bahora bankikije izina ryange ryanditse ku mutima wawe umwana mu rugo kwa data yeah 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 amahoro ibyishimo munezero bihora mu mutima wanjye amahoro ibyishimo ukamumuriza ubu ngubu neza kuko ibyo wakoze ntawagerana nawe ku isi yose zamuye amaboko nguha icyubahiro kuko muri wowe hari byiringiro yeah. amahoro ibyishimo munezero bihora biri mu mutima shobozwa byose nawe umpa imbaraga amahoro imbabazi zawe izo nyuma witeka
my hope is my place my place is small face small face small case case you shed blood for me I thank him for Christ died for me it will come to the light shine on me it will ride homie I take chance for change to know God homie the truth the Bible never tell lies homie it's my time homie it's my time
I'm homie I'm a home
ako karakaririmbo kacaranzwe na Gabi kakaba kitwa amahoro nshuti mwese mukunda radio ijwi y'America ibiganiro twateguriye kuri saha na habigarukiye tuboneho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu bwinga bw'ivyuma hamwe na Elvin yadufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye kuri micro mwari kumwe na Frederic Nkundikije turabashimiye ko mwaduteze amatwi mubandanye muryohegwe nako karirimbo
Timawanje amahoro idishimo munezero bihora mu mutima wanje iyo tabajura zukanyekera iyo nihebye urazukamumuriza ubu ngubu neza kuko ibyo wakoze ntawagerana nawe ku isi yose zamuye amaboko nguha icyubahiro amahoro ibyishimo munezero bihora biri mu mutima wanjye amahoro ibyishimo munezero bihora biri mu mutima wanjye kuba muri wowe nibwo buzima buhora Koshobozwa byose nawe umpa imbaraga
This program has come to you from the Voice of America, Washington.